bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Naramukije nchuti bakunze muri komumviriza ibiganiro vya radio ijwi rya Amerika risamirana Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda muri saa 18 muri kumwe na Jewe Diane Nahazwe ndabategura nkongera nkabashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara zimwe zimwe mu ngingo nkuru nkuru y'ivyo ngiye kwashikiriza uno munsi.
Nkubu nigisha kuva mu 11 kuduga gushika mu 13 biratogora duhura n'ingorane nyinshi uco usanga hageze nko mu kibazo cha leta batabitonye.
Uyu ni umwe mu bigisha bo kwishure ryisumbuye lise communale Ngoma ni muri commune y'intara n'intara ya Cibitoke mu gihugu cy'u Burundi. Aragaruka ku kibazo cy'ikena rya bigisha muri iyo ntara usivye kumwigisha yemeza ko aharuhira umusaruro ukaba muke n'abayobozi b'amashure ngo ntiborohewe. Iyo nkuru iri muze tugaruka ko handi hato mugume ku maradio yanyu. Ariko mbanze ndababwire muri make ko Amerika yasavye Perezida Joseph Kabila wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuva ku butegetsi nyuma y'amatora yatangaje kuzoba mu kwezi kwa 12 no mwaka wa 2018. Ivyo biri mu itangazo ryasohowe kuri wa kabiri na Departement ya Leta Amerika ibicishije kuri ambasade wa Leta Zunze za Amerika i Kinshasa yanashimye n'itangazwa ry'ikirangaminsi c'amatora. Amerika muri iryo tangazo ivuga ko Perezida Kabila habwirizwa kubahiriza ibwirizwa nshingiro nkuko yasubiye kwibutswa mu masezerano abanyepolitike bico gihugu bumvikanye ko atakiri ngo kigira gatatu akwiye kurondera. Amerika ivuga ko yemeje gukorana n'abanyagihugu hamwe n'inzego za Kongo, umuryango w'umwe bwa Afrika, ibihugu bigenzi byabo vyo mu karere no mu makungu hamwe na ONU kugira ngo imiliyoni 45 z'abanyekongo bazotore ku gihe nkuko bitegekanijwe mu kwezi kwa 12 umwaka wa 2018 kandi mwituze. Umuhungu yasizwe na Osama bin Laden Hamza ahamagarira abayoboke ba Al-Qaeda cane cane abanyagihugu bato bato kuvira hasi rimwe bakarwanya abakozi bakorera abanyamerika. Yasavye kandi abayislam kwihora abanyamerika kuko ngo bishe se Osama bin Laden Hamza. Bivugwa ko ubuyo bafise imyaka 28 y'amavuko yabitangarije mu ijambo ryatangaje kuri wa kabiri n'ikinyamakuru cha Al-Qaeda citwa Media Foundation. Hamza yabwiye abayoboke ba Al-Qaeda ko yamiri je demokarasi mu kuvuga ko ubwigenge bw'abantu butabonekera mu dupapuro tutagira agaciro duterererwa mu isandugu. Iryo jambo arishikirije nyuma y'iminsi mike ikigo cya Amerika gishinzwe iperereza ryo hanze y'igihugu cerekanye amasanamu ya video y'ubugeni bwa Hamza ari mu vyatowe igihe hagabwa igitero cishe se mu mwaka wa 2011 mu gihugu cha Pakistan. Imigambwe ine ikomeye muri Liberia kuri wa kabiri yari mu biganiro bigamije kunga urunani kugira ngo bashigikire icegera c'umukuru w'igihugu Joseph Boakai ahiganwa na George Weah mu kibanza c'umukuru w'igihugu. Ayo makuru atangazwa n'umukuru w'umwe muri iyo migambwe. Ivyo biganiro vyabaye ku munsi hari hategekanijwe igice ca kabiri c'amatora hagati ya Weah na Boakai hari ejo rero, ariko ayo matora akaba yarahagaritswe kuri no wa mbere kugira ngo komisiyo y'amatora ibanze yihweze ibirego vyashikirijwe na Charles Bromskin yatahukanye ikibanza ca gatatu. Radijugi Amerika muratwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mushobora kandi kumva iganiro vyacu muce ku rubuga rwa internet yacu ariyo wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com na ku rubuga rwa Facebook adresi yacu ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara. Ikaze nshuti bakunzi mukurikirana ijwi rya Amerika muri ryanini
iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu.
Mukanya na makuru avugwa mu ntara ariko tubanze tunyarukire gato mu gihugu cya Tanzania hamazu arenga amajana abiri ari amaze kumenyekana ko yabomowe n'imvura nyinshi imaze imisigwa mu ikambi y'impunzi z'abarundi iri Mutenderi. Abahuye n'ivyo vyago bavuga ko basigaye bifumbereje kuko n'ivyo kurya baheruka gufashishwa n'ishami rya Onugita y'impunzi RCR vyatawe n'umwuzurira w'amazi. Inkuru twateguriwe n'umenyesha makuru w'ijuru rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru akurikiranira hagufi ibazo vyo mu makambi ari mw'impunzi.
Imvura nyinshi ivanzo muyaga yatanguye kugwa mu karere ka Kigoma ikambi ya Mutenderi irimwo kuva ku munsi wa mbere w'iyindwi. Iyo mvura yisegenya ni nayo yahavuye senyagura n'amazu muri iyo kambi y'impunzi z'abarundi. Amazu arenga amajana abiri harimwo ayubakishijwe amabati n'ayasakaje amahema yarabomotse. Bamwe mu bari muri iyo kambi bavuga ko basigaye bifumbereje kuko utwabo twatwawe.
Amaze ko mutarenga 38 aho ni muri zone ya mbere muri zone ya kane 2024 amaze ko barashika kuko ni sama bashaka kuguruka cyangwa mahema nayo cyo abayiwe ne bakorera ngo zara gutomotse zose no mu isoko zaragoma gutsesana sana ko isoko ya hantu habi umva madase mu nzuri cyo cyari bitota barifumbereje nyene barindire gusaba ico diarasiyo bakorera.
Ubu muri iyo kambi ya Mutenderi abantu bamaze gutangura gusanura aho bigikunda ahandi naho begeranya amabati yagurutse abandi nabo basavye indaro ababanyi babo kuko amahema yabo yagurutse. Iyo mvura ivanze igihuhusi yaguye mu gihe impunzi zaheruka guhabwa imfashanyo y'ibyo kurya byo kwezi kw'11. Izo mpunzi zivuga ko iyo mvura yisegenya yatwaye n'izo mfashanyo.
Kirumba abaramye bagaye cyane bamwe bamwe ko bagiranye amabati wera sambutse cyangwa ngira ariko ngo kana muke ukajya aho abantu bashaka ufite umusaya ukurindira yuko amashyirahamwe bigere yabafashe ibyo mu zara twa nk'ibyo baheruka gufata byo kwezi ari mu kangara se tuba bane iba gutse gutumuzo kandi niyo bajya kureze n'ifungu nayo bane ikira iraharura gira ngo imenye gitigire neza cy'abantu bahuye ngiye kanganya mugabo ni benshi bose mu mazone nkayo.
Izo mpunzi zisaba imfashanyo yihutirwa batenya ko indwara ziva ku isuku rike zishobora gusongera isibe maze zikabafata cyane cyane abana. Naho biruko izo mpunzi zirashima ko ata muntu yasize ubuzima kiretse abakomeretse bisanzwe. Iyo kambi irimwo impunzi z'abarundi barenga 50,000. Mu mpera z'ukwezi guheze imvura nk'iyo yari yasenyaguye amazu arenga 100 ikomeretsa n'abantu barenga 14 mu ikambi y'impunzi ya Nduta nayirimwo abarundi barenga 120,000. Pierre Claver niyo nkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.
Pierre Claver niyo nkuru urakenuye tuve yarusha duce dusimbira Bujumbura ni ku mugwa mukuru w'igisagara cy'u Burundi aho muri ico gihugu hasubiye kwibonekeza abakenyezi n'abigenme bajanwa kugurishwa mu bihugu vya Aziya mu kiringo c'imisi ine gusa. Igipolisi cy'u Burundi cemanga ko kimaze gufata abagera kuri 15. Eroje wirika neza akoreje rya Amerika i Bujumbura. Eroje amahoro. Ivyo bitigiri vyatangajwe n'igipolisi cy'u Burundi bavuga ko abo bigeme bafatiwe hehe?
Nuko yabagerekeje bagera kuri 12 bafatiwe hagati ya Bugarama na Bukeye mu ntara ya Muranza hagati y'igihugu cy'u Burundi. Igipolisi cy'u Burundi nkuko cyashikirije kicishije kuri tenkurikiye umuvugizi w'igipolisi nuko abo bantu bari bagiye guca isariyo kijyanye cyane.
Eroje uriko uracikagurika ku gatelefone kawe udutunge udusubiriremo warutubwiye yuko bafatiwe muri Bugarama.
Nako ndavuga nti abo bantu nkuko tubikesha muri Bugarama cyo Burundi kiyemurikiye bafatiwe hagati ya Bugarama na Bukeye mu ntara ya Muramvya hagati mu gihugu cyo Burundi hanyuma bakaba bariko berekeza mu gihugu cyo Buganda kugira bace babandanya mu gihugu cya Oman hanyuma nkuko bisanzwe bizwi muri iki gihe inzira yo mu Buganda no muri Kenya niyo basigaye bacamo cyane abarundi kazi bajya kugurishwa muri izo bihugu.
Eloge amashirahamwe agwanya urudandazwa rw'abantu hari ico yoba arabivuga ko
ego mediani mbere yuko navuga icyo amashirahamwe abivuga ko nuko hari abandi bigenda bagera kuri batatu bari bafashwe nabo muri iyi minsi n'iheze bafatiwe mu ntara bariko bashaka byo mu kigobe cy'abarabu bikavugwa nabo nyine ko bari kubaja muri Oman. Hanyuma aya mashyirahamwe mu kanya navuganye na Prime Mbarubuke yatwara ishyirahamwe ryitwa ONLFCC uwe ton frère ikarishira hamwe rwanya urudanda rwa kirema muntu yoshira hamwe risaba ryoryo mbere ryarandikiye umukuru w'igihugu ku cyari ya kabiri ukwezi turi mu kwa 11 n'umuco gise no kuvuga ati risaba yuko yokoresha ubasha afise agasaba mbere n'amashyira hamwe mpuzamakungu harimwo igitaho abimukira nka OIM harimwo za Interpol harimwo za UNICEF byita hibondo usanga ibyo muri ibyo bihugu bugarukanwe kuko byo amatohoza byagize hagati y'umwaka 2016 n'2017 ni ukuvuga muri uku kwezi tugezemo kwa 11 bimaze kubona ko abarundi kazi bari muri ibyo bihugu cyane cyane Oman, Arabia Saudita hamwe na Kuwait ngo bari hagati y'2000 n'2003 kandi bakaba bakoreshwa ibintu hamwe bakajyanwa mu bushinwa urakoze ibikorwa biremereye cyane aho usanga umuntu ashobora nko gukoropa igorofa ifise inzu 12.
Urakoze cyane gose Loje wirika neza kuri iyo nkuru bandanye uyica ijya nino hamuze kuyidushikiriza ku buryo buramvuye makuru yacu yo hanyuma.
Urakoze nawe Diane.
Mukanya isase duca dukubitira mu ntara ya Cibitoke mu gihugu cy'u Burundi tubabwira iby'igisata c'indero. Ubukene bw'abigisha n'ibindi byankenerwa mu mashuri yisumbuye mbiri mu biko biratuma abanyeshuri batamenya neza mu ishuri ni mu gihe ubushikiranganji bw'indero bwafashe ingingo y'uko amashuri azuronka amanota ari munsi ya 30%. Abayobozi bayo bakurwa muri ayo mabanga. Ijwi rya Amerika ryashimye kugendera uno munsi rimwe muri ayo mashuri afise izo ngorane ni muri commune Mugwi yo mu ntara ya Cibitoke. Rekumenyesha amakuru wacu muri iyo ntara Diane Ndonse ahadushikane atubwire uko hitwa yongera atubwire nuko yabisanze.
Ise kominare Ngoma ni rimwe mu mashure yisumbuye iri muri zone Ngoma muri komine Mugwi ifise ubukene bw'ibintu nyamukuru kugira abanyeshure baronka amanota meza. Akarorero ni nk'abigisha urongoye iri shure ry'Ingoma Ndayishimiye Jean-Pierre avuga ko haheze imyaka ibiri bafise ubukene bw'abigisha batanga igifaransa, icyongereza, ikigwa cyo kwinonora imitsi hamwe n'icy'amagara. Aha kavuga ko nimiburiburi hakenewe abigisha babiri. Irikena ry'abigisha rifise ingaruka ku bumenyi bw'abanyeshure. Umwe mu bigisha arabitwiganira.
Nk'ubu nigisha kuva mu 11 kuduga gushika mu 13 ibiharuro. Iyo rero badafise baze kuva mu 7 mu 9 batavyize neza biratogora duhura n'ingorane nyinshi. Harimo byinshi usanga batazi. Bufashe kuja kwigisha bimwe byo mu 7 mu 9 kugira ngo ubibutse ntiwavansa. Natwe baduha ibyo twigisha kundwi. Ari byo tabimaze urumva novuga ni nyankaye sheke nibo bashitse ku ntumbero badusaba uco sanga hageze nko mu kibazo cya leta batabitoye.
Uwunda haruhira n'umuyobozi w'ishure Ndayishimiye Jean-Pierre avuga ko hejuru y'akazi k'ubuyobozi akurikirana n'ibijanye n'indero hamwe n'ivyari gukora umunyamabanga w'ishure agatako agatanga ivyigwa kukubura abakozi bakwiye kuri iri shure ry'Ingoma. Iruhande yaba hari n'ingorane ijanye n'ibikoresho nk'intebe hamwe n'ibirasi. Ivyo byatumye n'ishure rigira igisata kimwe arico c'ubuhinga. Abanyeshure bacigamwo si bose bacifuza. Uyu numwe avuga uko gishobora kumubera intandaro yo kutamenya.
Gihe bakugihindira amatavu zibagapfa kubikurikirana ariko atavu shoboye neza. Birangora bapfa kubinteramo nta kanoso n'agatonya mba ndabifise mu gacanda byakiye uko nyine. Kintu takizi kandi kwakonaneko.
Vyongeye umunyeshure aserukira abandi izonderera Fiston avuga ko bakenye ibikoresho bibafasha kwiga mbere hari n'ivyo batarakubita ijisho.
Turakenya bigisha nk'ikigwa gishasha cyaje muri uyu mwaka ikigwa cyitwa Teisi tukironkanye mu buryo bwo gufashwa kandi nta n'ibikoresho byacyo tufise ngaha kuri iri shuri. Ni ikigwa cyerekeye ama ordinateri nta nubwo tuzabona na ordinateri yariyo tubyiye gukonyene mu manote ntituzi n'ibyo ari byo tukabibona uko.
Ivyo biruko mu gihe ibihano bifatirwa abayobozi b'amashure igihe abanyeshure batamenye. Twibutse ko mu ntango z'uno mwaka w'ishure w'2017 ushira w'2018 mu mashure 49 yo mu gice ca mbere c'ishure shingiro atashikanye 30% mu kibazo ca leta. Abayobozi bayegukira leta barabogojwe mu mabanga. ariko rero abanyeshure babona ko n'ubushikiranganje bufise uruhara mu manota make baronka. Uyu ari mu baserukira abandi
ubu turi cyari mu ide n'igivyigwa tutize mu mwaka wa 11 bivanye n'ukuru n'ugihe byaziye ko byaje mu gice cya kabiri oho ivyo mu gice cya mbere ntitwabibonye neza ivyo mu mwaka wa 12 navyo byaje heze ukwezi n'indwi zirengako novuga yuko abajije gutunganya ivyigwa bajeje gukora ingene bitabo bigenda ko boza bitungikira kumanya kumanya nk'umufise ubwo baye uko mu mwaka kuza hamwe bizosubira gushika uko kuko abanyeshuri baramaze kumenyera yuko ibitabo biza kuza bitebye kuzosanga umunyeshuri wo mu 13 aza gutonda ku ishuri haheze nk'ukwezi n'ibyashika rero si kosa ry'abanyeshuri ahubwo azuba ari kosa ry'ubushikiranganje bo batanguza ishuri ibikoresho by'ishuri bitarashika nosaba ko boza batungikira ibikoresho kumanya uko bateguye gahunda y'ivyigwa
muri rusangi amashure ari kure y'ibisagara ari mu yakunda guhura n'ingorane z'ubukene bw'abigisha hamwe n'ibikoresho by'abanyeshure. Urongoye komite y'itunganywa ry'ishure gisumbuye ry'Ingoma avuga ko n'abagenduzi b'indero muri ako karere baherereyemwo bamaze imyaka 5 badashitse kuri iryo shure.
Abigisha bagasanga baramara nk'indwi canke zibiri utabona umwigisha.
Ubwo si kubera irino shure riri kure y'ibisagara?
Neza cane, nico kirimwe kuko haraca nk'imyaka 5 ata inspection ubugenduzi bataje nko kugendura ingene iri shure rikora.
Nubwo ibintu biri uku, twibutse ko ingingo ruhasha zigenga abigisha cyo kimwe n'abanyeshure ziheruka gufatwa n'ubushikiranganje bw'indero mu ntumbero yo guteza imbere ubumenyi. Mu ntara ya Cibitoke, Diane Donse, Ijwi rya Amerika.
Diane Donse, inkuru yawe abakunzi b'Ijwi rya Amerika n'ikiganiro wanyu mu ntara bashobora gusubira kuyumva kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu ukom. Ubu naho twerekeze muri komune ya Musongati, intara ya Rutana ivugwamwo ubushomeri mu rwaruka. Umenyesha makuru wacu muri iyo komune Alain Yves Irankunda ni watubwira ibindi kuri no nkuru.
Abenshi muri urwo rwaruka rwo ku mutumba Nyabibuye wa zone Ngoma nurufise impapuro z'umutsindo mu bijanye no kwigisha hamwe n'izerekana ko rwarangije amashuri yisumbuye. Urwo rwaruka ruri hagati y'imyaka 25 na 30 muri kino gihe ruvuga ko ruriko rurakwiza imyaka iri hagati y'itanu na 8 rurangije amashuri amahigo y'ukuronka ubuzi yabaye amananiza. François Bizindavyi numwe muri bo yaganiriye n'Ijwi rya Amerika.
Abanyeshuri bamvuze nko kurande gwiwanje n'ukuri ntakubeshe ngaha aye ntabuze buhari cha tugira umwiheburo kuko tubona yuko imyaka iri kiragenda kwere nkaje yo nibere n'ikimuga barigeze no kungonga ariko nk'ubu we atanisuka nshobora gufata bari bibaze kuko urumva urayi busari imwe kabiri urumva ko abari n'inamba ari bite kuko nk'ubu nkajewe nta muvyeyi n'umwe mfise nta naho nshobora kuvuga ati basindarose nakazi fume basindabo kongene no yembagiza nkaraba ko basinoronka nagataye camona ko buzima nanze bwanshe nca nihebura kuko burya kugira ngo natembere burya utembera ruko kumva mu ndahazi.
Ubwo rwaruka kandi ikirubabaza nuko mu manama bagirishwa n'intwaro badasiba gushikiriza ikibazo cy'ubuzi yamara umuhango bahabwa ntuje mu ngiro. Ukwicuza icyatumye biga ni inkurikizi ihaya yibonekeza kuri ubwo rwaruka kumva z'uko atakazi ruronswa. Jafet Bizimana avuga ati
birashika nkicuza ko wagize ngo urabe ya mashe yawe kamara yakumariye mugabo kakabura umva nyene habari mu bintu by'umubabaro iri kwifira ko busa kuko ico narondera sico mbona mpaye ndo kacubura ikintu ukora witwa yuko wize habari mu bintu biba bitumvikana neza bataraba ibintu by'ubumenyi bakaraba ibintu by'ikimenyane bakusambwa ko yari nyene by'Imana ni nkukwizera nyene ari gizokora.
Ikindi gitunuje ugo rwaruka nkuko rushishikara ruyaga nuko hari urundi runganwe rubandanya ruramugwa mu kuronswa impamyabushobozi amahigo y'ubuzi adahari. Mugisha Alice ati naco tuzomarira umuryango
ni kibazo kubera taba waranabandanije ngo kume wika ko vyongiriye akamaro bikongera bikagirira n'akamaro umuryango bivanye no kongena n'abambona mpaye mbaho nkabona ati none jenzo baho gute bizogenda gute gaceka bagahinda kubera baba barakuri hiye baba bari bazi ati umwana ntiyaheza natwe tuzotubura umukanda tibizodufasha kimbure uburyo twatanze usange natwe aradusubiritse mu nkoko.
Muntwaro muri komine Musongati baremeza kwico kibazo ari inkora mutima kumvuze uko ico gitigiri cabarangiza amashure atabuzi bugihari kigiye kwiyongera kugivyo Yohani Nyandwi umuhanuzi wa Mustanteri ajejwe imibano intwaro hamwe n'imico kama aravuga ikigiye gukogwa mu maguru masha
umugambi waratevye ariko twari tuzi uko ari umugambi uhaye akazi uretse gusugwaruka kwa muri komine Musongati ubu rero n'ukuri abashomeri ni benshi nga kandi nta kazi kariho twibwe rero ugwaruka turubwiye duti ubu igishoboka mwijukire gufata isuka murime mwijukire gukoresha ifumbire kizungu mwijukire korora udutungwa duto duto mwijukire kuja mu mashirahamwe iki rero c'amashirahamwe n'amakoperative ndetse bonyene bagatangura kugira utugambi twabo duto duto twebwe kurohereza ubwa mbere hoho iyo bagize nka cooperative turabakira turi tiriwe turabarihisha amafaranga hanyuma girari kemegwa tutiriwe turabagora kandi nico cane cane dukora ari nk'igihe basabye nk'akantu baba barakoreramo isi bakabona ahantu yoba iboneka ico bintizo tukaba turabaha bagakora igihe tuzoba twakeneye bakasubiza komine kugira yakorere imigambi turabwiye yuko no mu bindi bihugu leta iguha ubumenyi ubumenyi buzotuma wiyungunganya so kuvuga yuko leta yaguhaye ubwo bumenyi icitegereza kuguha nakazi nivyo turuhanura
ubwo gwaruka ruhanze n'ukutaronka akazi rufise impamyabushobozi rusabako niyo bubonetse muri leta hoshigwe imbere abarangije imbere y'abandi kubgago byogabanya imyidogo kuko ibonekeza ko mwitangwa ryabwo haje imbere kamwana wa mama mu ntara ya Rutana mu bumanuko bw'u Burundi Alan Eve irankunda ijwi rya Amerika
Unaho tugaruke kandi mu gisata c'impunzi tubabwira impunzi zirenga igihumbi zimaze amezi 9 mu ikambi ya gategekanyo mu Rusenda zisaba ishami rya ONU gita impunzi RCR ko yozimurira mu yindi kambi yitwa Mulongwe igituma muracumva muri no nkuru menyesha makuru y'ijwi rya Amerika muri Congo Vedaste Ngabo
Izi mpunzi zagiye ziva mu nkambi z'agateganyo zasange na Kavimvira ho muri teritwari y'Ubuvira aho zicumbitse mu bihangaro byo mu nkambi yo mu Rusenda iherereye muri teritwari y'Ifizi zitangaza yuko kuba zitarajanwa mu nkambi ishasha y'impunzi iri kubakwa imurongo yo muri teritwari y'Ifizi bituma abana babo batagana ishuri ndetse bigatuma nabo badakora imirimo y'ubuhinzi kimwe n'izindi mpunzi z'abarundi zisanzwe mu nkambi yo mu Rusenda kuko izi mpunzi zitazi umunsi zishobora kuzimurirwa muri iyo nkambi y'imurongwe
ihe bariko barandika abana baje kwishura twebwe muri akeyi baranse kutwandikira abana bacu rero bari ngaho ntituzi iyo bajoja ntituzi iyo bazova abandi bariko bariga none abana bacu babanuka mu bandi kubera iki bato twarasavye nuko basite nitwa nimwabona tutazogenda vuba mube murabareka babe bararahura dukeyi hanyuma bazokongereza kuvaraduhakanira none turi bugire nte ku kuri abana bacu bicaye kandi abandi bariko bariga icyo ni kibazo kitugoye cyane ase nta ikintu nyamukuru no kudukura ngaha bakatujana aho batusezeraniye ko bashobora kutujana kugira ngo turabe ko abari ngaha mu Rusenda ubunye n'imvura yaguye ubusanga hajya bariko baratera utubuto urakagomba kwakumbati urakagori natwe tubiriko turabaraba umenga twebwe ntidufise iyo tujya ntidufise n'abantu babaye none ga aho bazubirira turi ngaha kandi tuzoguma tubaraba kandi twari dufise amaboko niba tujane kumbe ntitwobura natwe aho dutera n'amabango n'abiri yakagorika kazodufasha kazoba bakoze cyane
kuva umwaka w'amashuri w'ibihumbi 2017 2018 waratangiye muri Congo ariko abanyeshuri bo mu nkambi z'agateganyo batiga muri bo hari ababyeyi batangaza yuko abana babo bamaze guhinduka inzererezi zo mu ibarabara
abana b'ishuri tuvuge nka twebwe abana bamaze gucika bamayibobo ku ishuri bujya basigaye bamwe birwa ku Tanganyika abandi bakirwa mu masoko abandi bakaza gutoroza uduko ibindi bya gucyo kora nguko mengo abana bacu baragaye mu ngo buzima so buzima bwiza
uretse kuba izi mpunzi zifite ikibazo cy'abana batagana ishuri izi mpunzi kandi aho zicumbitse mu bihangare zifite ikibazo cy'imisarani nayo idafite inzugi
abakenyezi bo baragerageza bakigora bagatuma batwara ibikwembe akabanza akagira irido y'igikwembe cyiwe kandi igikwembe kukigira irido kuri ku wese sivyo byari bikenewe nibaza kumenga na kamara amazi kumuntu w'umugabo rero ntaronki yaja nta nahamwe turagowe cyane bari bakwiye kutugarukira hariho umwe nabibariye nabo bari ntibasi ko badutwaye imijyango gerageza mudushikira imbere batume baza kutugira amarido y'amashitingi tubone ko turonka aho twihagarika na kamara amaze kuba nta muntu w'umugabo yo kuba konga kuri impuzu imbere y'abana bariko baracangaho kumabuse utanguranwa n'igihe cy'isa 10 y'ubuca ikurenganye uzosubira mu masamo ya y'umugoroba ahasigaye gumana umusonga munda kaburi yuja kaburi yuva.
Emmanuel Ntirampeba userukira impunzi z'abarundi mu ngambi yo mu Rusenda avuga yuko iki kibazo cy'impunzi bakigejeje mu mashyirahamwe ashinzwe uburezi mu ngambi yo mu Rusenda maze mu mashyirahamwe asaba ubuyobozi bw'ingambi ko bwakangurira aba babyeyi kwandikisha abanyeshuri babo nabo bagatangira kwiga
by'ukuri abana babo bajya ikibazo nico ntibiga ntibigeze bandikwa nk'abandi ngo baje ku mashuri ariko gusa duheruka kubona inyishu twaronse ku munsi wa kane w'indwi heze yatubwiye yuko abana bagomba kutangura nabo kubandika ngira ngo uyu munsi bari bagerageje uwo ari wese ari muri akeye uba bamwanditse
kuba izi mpunzi z'abarundi zimara igihe kirekire mu ngambi z'agateganyo za Monge Monge Sange na Kavimvira byatumye umwaka w'amashuri ushize w'2016 2017 uba impabusa ku banyeshuri bari muri izo nkambi. Vedase Ngabo ku bw'ijwi ry'Amerika mu Rusenda mu ntara ya Kivu Majyepfo.
Mukanya rero ni kiganiro camagara y'abantu no munsi mugenzi wacu eje ni Mukankusi akaza kutubwira ku kamaro k'incanco ni mu gihe rero abantu babandanya babivuga ko incanco zitavugwa ko rumwe kubera kudasobanukirwa reka tumuhe ikaze hama adushikirize ikiganiro camagara y'abantu cuno munsi.
Ku mugabane w'Uburayi abana 35 bahitanywe n'indwara y'iseru muri amezi 12 ashize. Ni mucyo ishami rya ONU ryita ku buzima w'MS rivuga ko ari akaga katemewe kubera ko izo mpfu zashoboraga gukumirwa n'urukingo. Inaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Leta ya Minnesota hadutse icyorezo cy'iseru. Kugeza ubu bamwe mu batuye ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere bakomeje kwemera amakuru atariyo ko urukingo rw'iseru rutera abana indwara ya autisme. Kandi umubare munini w'ababyeyi banga gukingiza abana babo n'izindi ndwara uretse iyo y'iseru kandi inkingo zifite akamaro nk'uko OMS ibivuga. Urukingo rwasezereye indwara y'ubushita. Urundi rukingo ruri hafi guca indwara y'imbasa. Inkingo zikumira n'izindi ndwara zibarirwa muri mirongo. Inkingo zarengeye ubuzima bw'abantu benshi kandi zatumye abantu batazahazwa n'ubumuga. Abahanga ubu barimo gushakisha urukingo rwa sida, malaria n'igituntu. Muganga Flavia Bustro yahagurukiye gukangurira abantu ibyerekeye inkingo mu ishami rya ONU ryita ku buzima.
Immunization and vaccines are the most powerful public health tool that we have.
Inkingo nicyo gikoresho gikomeye cyane dufite mu kubungabunga ubuzima bwa rubanda. OMS ikomeza ivuga ko zimwe mu nkingo bafite zagize akamaro cyane mu kurwanya iseru, rubeole na kaniga ubu zirimo guhura n'inzitizi. Ababyeyi benshi baranga kuzihesha abana babo kubera isano yaba iri hagati y'urwo rukingo n'indwara ya autism. Hari n'ababyeyi batera utwatsi inkingo zose cyarimwe. Nka Gabriela Cashman wizera kuzabasha kwagura umuryango mu bihe bya vuba, uvuga ko nta mwana we n'umwe azigera hesha urukingo. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikibazo kirenze indwara ya autism kimaze guhindukamo ikibazo cy'uburenganzira bw'ababyeyi. Muganga Peter Hotez ni umwe mu bakora inkingo ku ishuri ry'ubuvuzi Baylor College riri mu mujyi wa Houston muri Leta ya Texas. We agira ati:
"We now in the state of Texas have 50,000
muri Leta ya Texas dufite abana 50,000 ababyeyi babo bahisemo kutabakingiza." Muganga Hope Scott avuga ko abaganga bavura abana bose bashyigikiye rwose inkingo. Ni ikibazo kandi ashyize ku mutima kubera ko yapfushije umwana azize indwara ya mugiga ikingirwa. Iyo ndwara yamuhekuye imyaka 5 mbere y'uko urukingo rwayo ruboneka. Muganga Scott abivuga muri aya magambo.
Had she been born 5 years later or had that vaccine been out 5 years earlier?
Nshobora gutanga miliyoni y'amadolari nongeyeho n'ukuboko kwanjye kw'iburyo kugira ngo mbone amahirwe yo gukingiza umwana wanjye kandi ndengere ubuzima bwe. Sinari mfite ayo mahirwe. Ikindi birankomerera kumva impamvu abantu bahitamo kutarinda ubuzima bw'abana babo no mu gukora inkingo ku ndwara ya sida, malaria, igituntu n'izindi ndwara zandura.
I think the approach towards people who are anti-vaccinated is to respect their opinion and
avuga ko igikwiye gukorwa ku bantu barwanya inkingo ari ukubaha ibitekerezo byabo no kwirinda kubanenga, ahubwo bagasobanurirwa akamaro k'inkingo haherewe ku bimenyetso bihamye bigaragara, kubereka bakamenya ko inyungu ziri mu gukingiza ziruta kure icyo umuntu yatakaza akingije. Nshuti rero twari kumwe, aha niho dusoreje ikiganiro cy'ubuzima. Twese hamwe twitabire kandi twubahirize inama z'abaganga, bityo tubungabunge ubuzima bwacu n'ubw'abacu. Muri uyu mwanya mwari kumwe na Eugenia Mukankusi ku ijwi rya Amerika. Tubifurije mwese ubuzima buzira umuze.
Urakoze ejo ni Mukankusi kuri ico kiganiro c'amagara y'abantu wateguriye ikiganiro wanyu mu ntara. Twemi rero uko turi batatu tukaba tubifurije kugira umunsi mwiza mu banyu no mu vyanyu. Innocent Kimenyi na Diane Nahazwe tuzosubira ejo nk'aho twatanguriye.